Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Parfum Ndasigana.
Ndabikaze namwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatatu turi genekerezo rya 50 mwaka wa 2022 aya makuru tuyahera ku mwimo nkuru zikurikira. Hari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yarayirukanywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu François Niyonkuru akaba yirukanywe kubera inyifato mbi yiwe, ariko mu gihe cyose yaramaze mu gisirikare ntigeze akurikiranwa na gato ku mabi menshi yagirizwa harimo gusinzikariza kirimwa muntu. Radio Inzamba turabashikiriza mu kanya amabi atandukanye yamuranze. Nayo igisata cy'ubutungane cy'u Burundi cyo mu mwaka uheze 2021 ciziziwe hanini n'indongozi hamwe n'abakora mabi mu gihugu. Abakora mabi nibo bakingiwe n'ubwo butungane aho gutunganiriza Abarundi. Muraza kumva umushinga wa manza yanonose bijanye n'amategeko ahavunira kagohe abacamanza b'u Burundi. Hariya inyarugusu naho mu gihugu cya Tanzania neza na neza mikambi y'impunzi y'Abarundi hazinutse uruhagarara. Ibyo navyo byaturutse ku gipolisi cyazinutse gitemagura imirima y'izo mpunzi. Mu runani CBDH Vicare ruhanira agateka k'impunzi batera ivyatsi ako gatotezo kabandanye gukorerwa impunzi ziri muri ico gihugu kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwime ukwayo. Kapitene François Niyonkuru yarayirukanywe mu gisirikare cy'u Burundi n'itegeko ry'umukuru w'igihugu yagirizwa kugira inyifato itabereye nk'intwazagabo. Abazi François Niyonkuru bamuzi nk'umuntu yagirizwa ibyaha byinshi bisinzikariza kiremwamuntu, ariko igihe cyose ntigeze abibazwa. Uruganda rwa Radio Inzamba twashimye kugaruka kuri bimwe bimwe mu byo yagiye aravugwamo. Ni inkuru tubaza Diane Nkurunziza.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryirukana mu gisirikare Kapitene François Niyonkuru ryatewe ku mukono kwa 2028 Kigarama umwaka uheze 2021 yagerezwa kuba yaratakaje akarangamutima k'inkwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru ava mu mariba ya Radio Inzamba gateka kawe muri senare ya gisirikare amenyesha ko Kapitene François Niyonkuru yagiriwe n'amabafatiye ku gitsina yakoreye umwe mu basirikare yararongoye aho bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. François Niyonkuru mu mwaka w'2011 agifise ipete rya liyetena yagirizwa kuba ari mu bakora ibikorwa byo gusinzikariza ubuzima abantu baba bafashwe bakaburezwa igufa bagakorerwa n'ayandi mabi mu bunywero bita sagaru koko bwari ku ibarabara rya Bujumbura Cibitoke. Iyo ntwazangabo yaraye yirukanywe yagirizwa kandi kuba yaragize uruhara rudasanzwe mu bwicanyi bwabaye mu Gatumba itariki 18 z'ukwezi cyenda ku bunywero rezami. Ubwicanyi bwahitanye abantu bashika kuri 10 barimo n'umwana w'imyaka 3. Icyo gihe François Niyonkuru yarinjijwe ibohero, ariko yamazeyo igihe gito kuko yarasanzwe akorera iperereza rya gisirikare akongera akaba umushikira nkuko yakunda kuvyivugira mu batware abatandukanye. Yaciye arekurwa asubizwa mu gisirikare nkuko amakuru dukura mu biro bikuru bya gisirikare ngo nyuma yaho bamwe mu basirikare n'abapolisi bagerageje tembagaza ubutegetsi bwo muhisi Petero Murunziza bikanka. Kapitene François Niyonkuru yatiye arungikwa gukorera muri komine Mugamba y'intara ya Bururi aho mu Mugamba ngo yari monogoje mu gutoteza urwaruka yagiriza ko rwagiye mu myerekano yo kuyamiriza kiringo cya gatatu cya Petero Murunziza. Bamwe barishwe, hari ababuzwe irengero hamwe n'abapfunzwe. Abiswe ngo bacitse ku icumu bahungira mu mahanga. Bamwe mu basirikare bavuga ko kwirukanwa kwiwe gusa no gusamaza abantu kuko ngo nkuko nyene akunda kuvivugira ko yishikira ngo ashobora guca ahabwa akazi mu biro vy'iperereza akabandanya gusinzikariza kiremwa muntu. Abaharanira agateka kazi na muntu nabo bavuga ko kwirukanwa mu gisirikare bidakwiye, ko ahubwo yarakwiye kurengutswa imbere y'intahe ku vyaha byose yagirizwa harimwo izo yagiye arakindwa ikibaba.
Diane Nkurunziza, ubwo butungane busabwa mu mwaka w'2021 bwiziziwe n'abategeka bakongera bagakora mabi, ibyo byatumye abakora ayo mabi bakingirwa kugira ntibahanwe ku byaha bitandukanye n'umwiwezo w'umushingwamanza Vitare Shimirimana muri uno mwaka mushasha uyo yanonose ibijyanye n'amategeko asaba abacamanza gukubitiza agatima mpembero kundahiro barahiye binjira muri ico gisata ko bazokuzuriza abarundi bose atawo bahagaze ku gitugu kurikira Vitare Shimirimana
byaragaragaye yuko igisata cy'ubutungane cyabandanije gifasha intwaro mu gutoteza abanyagihugu ibyo bigaca mu nzira nyinshi hariho ya mbere ikaba ariyo kurya ibiturire ubwa kabiri abacamanza biyobagiza ibanga bajejwe aho gukora amatohoza bakirabira hirya hanyuma bwa bwicanyi byanyuruzwa n'ibyaha bisa nk'ibyo ntibigeze ngo habe amatohozwa ababikora aho gukurikiranwa bakaguma ahubwo bategwa intege kuko ukudahana bibyara yuko abakora ibyaha bacyo babibandanya hanyuma kandi icyo gisata cy'ubutungane biragaragara yuko cyafagije intwaro mu gutuma abanyagihugu batagira igitigiri bahagarikirwa ubusa hanyuma amabohero akuzura inzira karengane hanyuma rero muri icyo gihe igihugu gica kiba mu iterabwoba kuko umunyagihugu wese imbere n'abanyamahanga ba mu gihugu cy'u Burundi umwe wese agira ati jyewe jo nanjye nije nzoshikirwa hanyuma muri icyo gihe nk'abaharanira agateka kazi na muntu bobo barahamwa cyane barahamwa gusumba kuko twarabonye amadosiye yagiye yarakogwa muri ino myaka ingene yatangura n'ingene yahera ukabona kuvyukuri yuko yaba mu gihugu cy'u Burundi wahari ubutungane bwigenga ubutungane bukurikiza amategeko ubutungane budakorera ku gitsure cy'intwaro ukabona yuko ari abantu bapfungwa umwaka cyangwa imyaka myinshi bitari bikwiye ikindi kibabaje cyane nuko hariho amatohozwa yategerezwa gukogwa adaheza ngo akogwe kubera yuko abatwari igihugu batera igitsuwe abo bacamanza nabo kubera baziga yuko arabagira ibiturire kandi batagwanya n'ubwo bwigenge bwabo bagaheza bakajunja bagaheza bakajugumira bakaraba hirya hanyuma rero icyo twosaba kugira ngo mu mwaka wa 2022 habe ukwisununura nuko bacamanza umwe umwe wese ahagaraye yo kwibuka indahiro yarahiye igihe yinjira umwuga yuko bazokubahiriza amategeko y'igihugu ku neza y'abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu cy'u Burundi bakaba koko inkinzo y'agatekamwe n'imyidegembyo by'abanyagihugu hako babandanya gusasira indava ukudahana ibyaha hako bafasha bicanyi kubandanya ububisha bwabo
muri kurikirane rw'intererano y'abari mashyirahamwe adahaniza ishyaka rya politike mu bisata bitandukanye muri uno mwaka dutanguye ku munsi w'ejo wa kane tukazogaruka ku gisata cy'indero mu gisata cy'umutekano muke abantu 28 nibo bishwe babiri baravugwa irengero 14 nabo barahagarikwa hadakurikije amategeko hamwe n'abantu 21 basindikarijwe ubuzima ibyo biri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe Akate Burundi gisohoka buri kwezi kubwa Augustin mubona jezwe igisata cyo kumenyesha makuru muri Akate Burundi abakora ayo mabi ni bamwe mu bari mu nzego za leta bafashijwemo n'izigi polisi Augustin mubona saba ubutegetsi bw'u Burundi kugira amatohoza ku bantu bagize iminsi batogwa ibiziga hamwe no kubahiriza umutekano w'abanyagihugu umviriza
Akate Burundi rerekana muri ico cegeranyo uko zubwi kibwo bwicanye bw'imonogoje aho hamaze giye hatorwa abantu bapfuye bamanitse ku biti yakoreshejwe imigozi abategetsi bakihutira kuvuga ko abo bantu biyahuye mu gihe usanga bamwe bamanitse kuri iyo migozi barereta mbere ndetse bamwe n'amaguru akora hasi ndetse no mu gihe atani gikomere ushobora kubona cyo bacatumwe n'uwo mugozi baba bamanitseko igihe kibonekeze n'ubwicanyi aho abantu bicwa bagize uburozi ntihayave ngo habe amatohoza ngo abakora ubwo bwicanyi bakurikiranwe hano ikindi kibonekeje muri ukwezi kw'12 ni inyuzwa ry'abantu ryabandanije aho abantu bafatwa n'inzego z'umutekano hama bagaheza bakabugwa irengero ryabo Akate Burundi rero kwezi zose irasaba leta y'u Burundi gucungera no kubahiriza umutekano w'abanyagihugu bose hamwe no kugira amatohoza yigenga ku bijanye n'abantu bamaze igihe batorwa bapfuye bamanitse ikareka kwihutira kuvuga yuko biyahuye atamatohoza yabanje gukora. Kandi Burundi irasaba gucungira umutekano w'abantu baheruka kurekugwa bava mu busha butandukanye, aho byibonekeza ko baza barafatwa mu nyuma abandi bakanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo.
Auguste ni mubona jeje kumenyesha makuru muri akate Burundi. Hariya mu gihugu cha Tanzania hazindutse uruhagarara mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu kuri wa gatatu, igipolisi gifadikarije na bamwe mu barongoye ikambi batemaguye imirima iri mu ikambi igizwe ahanini n'ibitoke n'amateke. Icyo gipolisi cyaciye kigira ko kibomora aho batereka ibidandazwa mu dusoko duto duto turi muri iyo kambi. Amakuru dukura ngaho Inyarugusu amenyesha ko itegeko ryo baryavuye ku mukuru w'igihugu cya Tanzania Leopold Sharangabo arongoye urunani rw'amashyirahamwe haranira gateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ariyamiriza ako gatotezo kariko gakoregwa impunzi z'abarundi. Ni inkuru tubaza Josephine Jones Munzimana.
Amakuru Radio Inzamba ikura ngaho mu ikambi y'Inyarugusu atumenyesha ko ugo rwahagarara rwatanguye kuva kuri no wa kabiri igihe cy'isaha 11 zo kumuhingamo, aho ababa muri iyo kambi bamenyeshejwe ko dusoko duto duto twahora turema muri iyo kambi tubujijwe. Iyo ngingo ikaba yavuye ishyirwa mu ngiro mu gatondo ka kare ko kuri no wa gatatu nk'uko umwe mu baba muri iyo kambi abivuga.
Muri iki gitondo cya kare gose igihe cy'isaha 12 igipolisi cinshi n'igisungusungu cinshi kivande abarundi abakongomani barabo muri mu kirindiro cyo muri Odrua hamwe no ku kirindiro cyo ngahanye ku ruhande rw'abarundi. Aho rero bavyise kare rwose igihe cya 12 babamagura udutanda abantu bari barubatse badandariza ko ibijumbo utudagara utomate babyutse batemagura ibitoki noneho bavanya ko bagiriye ko inzu ku nzu batemagura ibitoki bongera batemagura n'amateke byose. Aho abatanzaniya aho nagerageje guca bavuga ngo ni itegeko rya mama Samia.
Urunani rw'amashyirahamwe aranira agati kakazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar yiyamiriza ako gatotezo kariko gakoregwa impunzi z'abarundi. Leopold Sharangabo arongoye urwo runani asaba ko igihugu cya Tanzania cyo kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi cyateye ko igikumu.
Amategeko leta Tanzania ishyiraho yukandamiza impunzi ahanini usanga ari impunzi z'abarundi. Twovuga rero nk'ingingo ya gatatu aho ivuga ko ibihugu byasinye amasezerano y'i Geneve yo mu gihumbi 1951 ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zose zifatwe kumwe. Ibyo byo gutemagura ibitoke, gutemagura amateke cyangwa ibindi bintu byose bituma impunzi zisununura byose biri mu masezerano ko kizira kigazirizwa ko ibyo bintu byononwa cyane cyane ko bari uburenganzira bwabo kandi leta ya Tanzania barasinye amasezerano.
Leopold Sharangabo akabona ko ako gatotezo atakindi kagamije atari ugushaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi. Uruganda rwa Radio Inzamba ntirurashobora kuronka kuri telefone abarongoye ikambi ya Nyarugusu kugira batange umuco kuri iyo ngingo yafashwe.
Arakoze na Josephine Jones Nkunzimana. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanya.
Inzamba.
Abasirikare bamaze umwaka bari gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia baridoga ko baheraniwe amafaranga y'agashuruka bute. Abasirikare bari mu makambi atandukanye bavuga ko baheraniwe hagati y'amezi 7 n'ukwezi kumwe. Ugize arabaza ibijyanye n'ibyo birarane by'aya mafaranga afatwa nk'umwasi wa leta y'u Burundi. Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Abasirikare basaba guhabwa ibirarane by'amafaranga y'agashuruka bute kabo bari mu bice bitatu. Abasirikare bo mu makambi ya 57, 58 na 59 bavuga ko baheraniwe amezi 7 kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa 11 umwaka uheze ntibigeze banoswa n'ifaranga na rimwe. Abandi n'abasirikare bari mu ikambi ya 61 basaba amezi 6 ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa 6 kugeza mu kwezi kwa 11 umwaka uheze nyine. Uyundi mugwi nawo wagombowe muri munyonyo umwaka uheze uvuga ko heraniwe ukwezi kumwe kwa Kigarama. abasirikare bavuga ko bari mu ngorane zo gutunga imiryango batari biteze. Ikitavuzwe cyo no gutunganya imigambi y'iterambere bakabazwa nuko n'imigambi biyumviriye ipfuyitara natangura.
Bana kamara batamira amone ya yari yandikengo yogira nk'umugambi mugabo byose byafiriye hagati. Hano ngo hagati yafiriye mu ntango. Ewa kabisa. Ewa kabisa. Ewa batugiriye ntibibaho kuva isi ya karema. Ntibibaho. Bimezuko bimezuko. Ugesera hari icyo kivuga. Bafite umuntu. Bono bagiza bugati tubiye kuvuga ikibazo cy'amayira ahubwo izo buri gutuka leta y'Uburundi.
Kuva Uburundi butanguye kurungika abasirikare babwo mu bikorwa byo gufasha kugarukana amahoro muri Somalia mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi, ibigega by'igihugu byarahabombokeye tutibagiye n'icyo gisata cyo kwivuna abansi. Tugerageje kubaza mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi ibijyanye n'ibyo birarane by'amafaranga y'abo basirikare. Telefoni y'umuvugizi w'igisirikare Colonel Florbert Biyereke ntawayitabye.
Arakoze na Vanessa Muhiteka. Tubananye nano makuru akamo kabarimye b'umuceri b'igihanga mu ntara y'Ubanza gasa nk'uko kumviswe abarongoye amashyirahamwe yabo bane mu bagirizwa kuba baranyuruje amafaranga baratawe mu mvuto kuva mu kwezi kwa Kigarama kumwa kweze. Ariko abo barimye b'umuceri basaba ko amafaranga yanyuruzwe yogarugwa kandi hagakurikiranwa n'abandi bakoze icyo cyaha bakidegenza. Ni inkuru tubaza Frank Kaze.
Hari ku munsi wa gatatu itariki 29 Kigarama mu mwaka uheze, abarongoye amakoperative bita ibibanda by'umuceri bo mu mavilaje ya gatatu, ya kane, ya gatanu n'iya gatandatu bafatwa, bakaba bakurikiranwa kuba banyuruje amatungo y'ayo makoperative y'abarimyi b'umuceri. Ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho bagiriwe ko amatohoza n'ikigo Onacope kijejwe amakoperative mu gihugu, bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi ahi bubanza. Amakuru ava muri iyo komine ya Gihanga akavuga ko n'uburongoye SRDI ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere k'Imbo, Hakizimana Felix Batazira Sodoke afise uruhara muri ubwo busuma bwakorewe muri ayo makoperative. Abo barimyi bakavuga ko ashaka kuguma ku nguvu muri ayo mabanga nabo batamushaka.
Niyo mpamvu bari bamusabye ko hoba amatora kugira ngo inzego z'amakoperative zihinduke, hama barimyi bongere guhabwa imbuto y'umuceri kuko urugomero rwari rwaracitse basubiye kurukora ubu amazi yari yaje. Mugabo rero ayo matora ntiyabaye, amaze gusiba agashika gatatu asohora amatangazo amatora ntare, kuko bavuga bati amatora ntiyoba, abanyonyezi bataramenyekana, abafabije amafaranga muri ayo mashyirahamwe yose batarafatwa ngo barihe.
Ariko mu bagirizwa ubwo busuma bacidegemvya suwo arongoye SRDI wenyene, haravugwa wahora atwara koperative yo muri village ya mbere iburamata Kamana yo Marius, bivugwa ko yari yigeze gufatwa mu nyuma aratoroka arahunga. Hakongera akavugwa mustareri wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold kubera ayo makoperative atwarigwa muri komine. Abarimyi b'umuceri bidogera mustaneri bavuga ko atigeze agira icyakoze kugira ubwo butunzi bwanyurujwe bugaruke. Abo barimyi uno munsi bakavuga ko bari mu kangaratete. Uruganda rwa radio Inzamba Gateka Kawe rwagerageje kurondera ku telefone Hakizimana Felix arongoye SRDI cyo kimwe na mustaneri wa Gihanga Ndayisaba Leopold, ariko rurabakena.
Arakoze Frank Kaze. Gusuzuma bikwiye nibyo bikenewe gukogwa mu ntumbero yo gutohoza umugambi washyizweho na leta wo gushyiraho amatara muri zone Muyange turi muri komine ya Nyazarake iri mu ntara ya Makamba. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rusirarongo w'ishyirahamwe Oricom gishinzwe kugwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, ni mu gihe abanyagihugu bo muri iyo ntara basaba leta y'u Burundi kubatunganiriza kuko abari bashinzwe uwo mugambi banyuruje amafaranga yatanzwe n'ikigega Fonike. Kubwiwe biratangaje kubona hari inzego ziserukira abanyagihugu zidashyira habona imigambi ya leta itariko irakogwa neza, na cyane cyane abashinga amateka. Umviriza Gabriel Rusiri.
Habe amasuzumwa yimbitse yo kuraba ingene amafaranga muri rusangi yakoreshejwe
muri Phonic cyane cyane aya mahera imiriyoni 500 zari zigenewe wa makomine n'ubu mbere amakomine akironka naho tubona ubusuma buba burenze arico gituma twosaba yuko nk'inzego bwa mbere z'igihugu zibisaho zibikurikirana atwovuga nk'ubugenduzi bukuru bwa leta inspection generale de l'etat ibiro mbere bisanzwe byegukira ibiro by'umukuru w'igihugu hama kandi hakaba na sentare ingenzura amafaranga leta ikoresha kumwaka ariyo yitwa cour de compte hanyuma hariho kandi n'abashingamateka bitwa yuko bajejwe kurabira kumunsi abanyagihugu ingene ibintu byabo bitunganywa bo bumbere umengo ntibakibaho mu ijambo rimwe umuntu arabye ingene ibintu byononekara ntiwigere ubumva ntiwumva ikintu bavuga biragoye gutahura ibintu by'abashingamateka mwa kino gihe mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugasaba dushimitse yuko ko amasuzumwa yigenga iruhande y'izo nzego meje kudondagura kugira ngo berekane ivyo bintu kira noneho mbere n'umuhuza na wene ni kukazi kiwe yarajijwe mugabo ntitwigera twumva na gato n'ukuri biragoye gutahura ariko rero nagira ndababwire yuko iyi nzego zijeje gukora akazi k'igihugu gakoze ega nicyo kimwe n'ugusahura amatungo ya leta kuko urumva amatungo arasahurwa ku ruhande rumwe abari nabo bakayasahura bayitwa ko bariko barakora bahembwa ariko batariko barakora ibyo rero mwishira muri kome kwebwe turasaba n'ukuri yuko ibintu byofata inzira nziza
Gabriel Ftiri arongoye Oricom mu bijanye n'ubudandaji kuri inkuru cye ku masonga ubushikiranganje bw'ubudandaji busaba ishyirahamwe rihingura isima Buseko gusubira kwiheza ingingo yo kuduza ibiciro by'icyo kidandazwa nkuko byari byaramenyeshejwe n'iryo hinguriro Buseko mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantale Nijimbere amenyesha ko iryo hinguriro risanganywe uturusho twinshi mu bijanye n'amakori n'amatagisi ko rero iryo duzwa giturumbuka ry'igiciro cy'isima isanzwe ikenerwa cyane na benshi ari ukunaniza abanyagihugu mu gusozera aya makuru twabateguriye ikibazo cyo kutaronswa impapuro z'inzira ku gihe mu biro biraba ibijyanye n'imbibe PAF ngo byatewe n'ubwinshi bw'abazisaba kuva mu mezi aheze izo ni siguro zatanzwe n'urongoye PAF mu kiganiro haye bamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Commissaire Maurice Mbonima ariko arahumuriza abasaba izo mpapuro ko gushika mu mpera za kuno kwezi kwa mbere icyo kibazo kitazoba kikiriho umviriza
ikibazo nyamukuru cyabaye no mwaka cyabaye ikibazo kidasanzwe kubera twabonye abantu benshi basaba impapuro z'inzira ku buryo tutari tumenyereye kubyinshi bwabo ubwo twari tumenyereye abantu bahora baza bari benshi mu kuva mu kwezi kwa gatandatu kwindi gushika ku munani mugabo icyo kiringo gihetse kabona abantu baragabanutse ariko muri ino minsi rero twabonye yuko abantu muri ino minsi izo mpapuro z'inzira bazikenera ari benshi cyane mu buryo no bwa bubiri cyangwa butatu ubwa mbere nuko tubona abantu basigaye batembera cyane hanyuma ikindi nacyo nuko tubona yuko abantu bava hanze baza kuzirondera kubera iza kera bari bafise za ziriko zirahera murazi yuko izi za kera zakozwe mu mwaka w'2017 zikaba zari zifite ikirungo cy'imyaka itanu muri uno mwaka rero urumva yuko ziheze benshi rero bari bazifise bari hanze bariko baraza kuzirondera kandi baza ari benshi cyane izo twari twatekanije ku mwaka zari gukora ku mwaka twasanze zakoze amezi atandatu gusa ubu rero twashaka kubahumuriza yuko komande twagize ni nyinshi ubu twagize komande niba tubona yuko zizomara imyaka ibiri n'izashika turibaza yuko icyo kibazo rero nko mu mpera z'uku kwezi kizwa cyatorewe inyishu ariko nk'aba hariho amakamwa amwe usanga kuri ako gastode gatoya dusigaranye usanga nk'abantu bafise ibintu byihuta bigaragara abantu bagwaye abantu b'abanyeshuri cyangwa ubuntu uwo muntu wese ubona yuko afise ikintu kigaragara ko akeneye iyo pasiporo turayimuha
akaba ari nongaha rero duciye dusozera ano makuru twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya Parfum Ndasigana nkaba ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mu banyu atangwa n'Uhoraho naho ubutaha.